Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. Indongozi zikambi ya Nduta iri muri Tanzania ziriwe zirarandagura ibitegwa vyatewe na zime mu mpuzi z'abarundi zahungiye muri yo kambi.
Abantu batera gatoke nga mu kambi ni ibintu bidufasha cyane natwe kuko ushogera mu isoko kama wakitaye n'amajana 5 gusangwa rose akuteka no kumusuma. Nene gashaba amaze kurandagura ibyo byose bakarandagura ibitoke bakarandagura kira kintu nga ibintu by'imboga muri yaronka n'imboga shira kudushaza ibyo byose bikamara kubura umuga twaca tuhabagute.
Uyu numwe mu barundi bahungiye muri Tanzania basanga ukubaho bigiye kubagora. Tanzania yo yemeza ko ibikora mu ntumbero yo gukomeza umutekano w'impunzi. Umutekano urakajijwe ku ngoro y'inamashinga mateka ya Amerika. Igitigiri c'abasirikare bahacungera congerejwe imirimo y'abadepite irahagarara kubera ubwoba bw'igitero gishora kuhagabwa. Abimukira 20 bariko baragerageza kuja muri Yemen bavuye muri Djibouti baguye mwibahari. Kumugabane wa Afrika kandi sentare ntahenyuzwa ya Ghana ya kurinkoni kugishitsi abatavuga rumwe na leta biyamiriza ivyavuye mu matora yo mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanyi sase mube hagufi ya maradio yanyu. Amakuru tuwafitiye reka tuyahera hi Washington DC. Umutekano ku ngoro y'inamashinga mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Capitol wakajijwe igitigiri c'abasirikare bahacungera kinongerezwa ni nyuma y'amakuru ko ishobora kugabwaho ikindi gitero. Geoffrey Mutagoma arakomeza.
Abapolisi bashinzwe kurinda inyubako inteko ishinga amategeko ya Amerika ikoreramo Capitol baravuga ko bafata mu buryo bukomeye amakuru yatanzwe n'inzego z'ubutasi ko hari itsinda ry'abantu bitwara gisirikare bashaka kugaba igitero kuri iyi nzu kuri uyu wa kane. Batangaje ko ubongereye umubare w'abashinzwe kurinda umutekano, ibikoresho ndetse bakanavugurura imikorere mu rwego rwo kurinda abadepite rubanda n'abapolisi bahakorera. Iyo polisi kandi yatangaje ko ifatanije n'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu na leta mu gukumira ibitero ibyo aribyo byose byagabwa kuri iyi nyubako. Umutwe w'abasirikare bashinzwe kurinda abategetsi ba Amerika uri mu bafatanije n'abapolisi kurinda iyi nyubako. Kuva tariki 6 z'ukwa mbere ubwo iyi nyubako yaterwaga n'abantu bashyigikiye Donald Trump wahoze ayobora iki gihugu, iyi nyubako igoswe n'uruzitiro rurerure ruhagazweho n'abashinzwe umutekano. Iyi tariki bivugwa ko iyi nyubako ishobora kugabwaho igitero ifitanye isano n'ibyakwirakwizwaga n'abashyigikiye Trump wakomeje kuvuga ko yibwe amajwi mu matora. Bavuga ko yashoboraga kugaruka ku butegetsi tariki 6. Itariki abaperezida ba Amerika bakunze kurahirizwaho kugeza mu mwaka w'1933 ubwo yimirwaga ku itariki 20 z'ukwa mbere. Muri iki cyumweru ibiro bishinzwe iperereza FBI n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka baburi inzego zishinzwe umutekano ku itsinda ry'abaheza nguni ryari ryavuze ku byerekeye gukangurira abantu kujya Washington bakagerageza kwigarura inteko ishinga amategeko.
Geoffrey Mutagoma urakoze. Ibihugu bitari bike byo muri Afrika bizotangura gutanga incanco za COVID-19 ku banyagihugu bavyo mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ni mu gihe utwigoro tw'ubutunganya incandago zigenewe abanyafrika muri yari 2,300,000 turiko turihutishwa nkuko vyatangajwe n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS no munsi kwa kane. Ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi birahanzwe n'ibibazo by'uburyo buke n'amafaranga akenewe mu gutanga incandago zose zikenewe. Yamara umugambi COVAX uyobowe n'ishyirahamwe OMS ukuronsa izo ncandago ibihugu bikenye uratanguye kugira intambwe ziboneka. Muri indwi ibihugu bitari bike vyo muri Afrika vyararonse incandago za mbere hisunzwe uwo mugambi. Incandago zigera ku miliyoni 10 ziriko ziratangwa mu bihugu 11 byo muri Afrika. Bitezwe ko hafi y'igice c'ibihugu byo muri Afrika bironka incandago z'umugambi wa COVAX mu ndwi y'imirije. Umugambi wa COVAX utegekanya kurungikira ibihugu bikenye 92 incandago umuriyaridi n'ibihumbi 300 ivyo bizofasha gukingira ibice 20% vy'abanyagihugu bavyo.
Fidel bandaniriza ko utubwire ivya Senare na nyuzwa muri Ghana yateye vyatsi ikirego c'abatavuga rumwe na leta bahakana ivyavuye mu matora yabaye ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze wa 2020.
Iyo ngingo yafashwe uyu munsi kwa kane, ikirego cari cashikirijwe na John Mahama yarangije mu kibanza ca kabiri mu matora yo mu mwaka uheze. Yari yasavye ko aya matora yatsinzwe na president ahari muri iki gihe Nana Akufo-Addo yosubigwamwo. Umucamanza mukuru wa sentare y'igihugu Kwesi Anine Yeboah yavuze ko Mahama atatanze ivyemezo vyizigiwe ku kirego ciwe cuko amatora yibwe. Yavuze ko kubera izo mvu atampamvu bafise zo gutegeka ko amatora asubira kuba. Amenyesha ko ari cyo gituma bateye ivyatsi ico kirego kubera kitagira ishingiro. John Mahama yiyamirije ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'aya bashinga amateka yabaye ku itariki 7 y'ukwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2020. Ivyavuye mu matora vyerekanye ko president Nana Akufo-Addo wa mu mugambwe New Patriotic Party yatsinze na 51.59% vy'amajwi, mu gihe John Mahama wa mu mugambwe National Democratic Congress yaronse 47.36%. Yagirije urwego rw'igihugu rujejwe amatora ko rwakoresheje amatora yaranzwe n'ubusuma. Yari yatangaje ko azokora ibintu byose arekuriwe n'amategeko kugira amatora asubigwemo. John Mahama afise imyaka 63 muri iki gihe yayoboye igihugu ca Ghana kuva mu mwaka w'2011 gushika mu mwaka w'2016.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Nari nabice ku masonga nkitangura. Abimukira 20 bapfuye inyuma y'uko batawe mu ibahari mu gihe bari bajanywe mu gihugu cha Yemen bavuye muri Djibouti. Inzu wacu Fidel Nyongabo aragarutse.
Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira rimenyesha ko abo bimukira 20 bapfuye inyuma y'uko abari babatwaye mu bwato bataye abagera kuri 80 mu ibahari mu rugendo barimwo bavuye mu gihugu cha Djibouti bagana Yemen. Abari babatwaye hari abimukira benshi mu bwato bwabo. Ubwo bwato bwari butwaye abimukira 200 barimwo abana bari munsi y'imyaka 18 bavuye muri Djibouti ku munsi wa 3 w'indwi. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira rimenyesha ko ibiziga by'abantu 5 batowe. Abarokotse bariko bavurirwa muri Djibouti. Ibintu nk'ivyo byarabaye imbere yaho mu gihe abimukira 2000 babandanya kugerageza kuja muri Yemen no mu bihugu bitunze vyo mu kigobe c'Abarabu bavuye mu karere ko mu ihembe rya Afrika. Ikiza cha COVID-19 n'imbibe zugawe kubera icyo kiza byaragabanije ibitigiri byabo bimukira. Abimukira 138 barashitse muri Yemen no mu bindi bihugu byo mu kigobe c'Abarabu bavuye mu ihembe rya Afrika mu mwaka w'2019. Yamara abashoboye kugira urwo rugendo mu mwaka w'2020 n'ibihumbi 37.5. Benshi mu bagira urwo rugendo baba bavuye mu bihugu bya Ethiopia na Somalia.
Amakuru agezwe hirya nino ku isi, reka tuyasozere ku mugabane wa Afrika. Umuyobozi mukuru w'akanama ka ONU kajeje uburenganzira bwa kiremwa muntu, Madame Michelle Bachelet, asaba Ethiopie kwemera amatohoza mpuzamakungu yigenga ku vyagirije vy'ivyaha vy'intambara mu ntara ya Tigray. Thomas Kamilindi arabandanya nino nkuru.
Mu itangazo yashyize ahagaragara, Bachelet avuga ko bakomeje kubona amakuru afatika kandi ateye ubwoba ku byabaye mu ntambara yatangiye mu kwezi kwa 11 gushize kandi gikomeza muri Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia. Birimo ibyaha bifatiye ku gitsina nk'intwaro y'intambara, ubwicanyi ku nzirakarengane, kuyogoza no gusahura ibya rubanda n'ibya leta, n'ibyaha bikomeye byo kwica amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu n'arengera ubutabazi. Aratanga ingero z'abantu 8 bishwe n'inzego z'umutekano bari mu myigaragambyo ku itariki ya 9 n'iya 10 mu kwezi kwa kabiri gushize. Abantu barenga 136 bafashwe ku ngufu mu bitaro n'amavuriro bitandukanye hagati y'ukwezi kwa 12 n'ukwa mbere. N'ubwicanyi bw'ikivunge bwahitanye abantu 100 mu mujyi wa Aksum. Ati hari amakuru kandi yemeza ko ibituzi ari bice cyane. Kuri Bachelet bishobora kuba ari ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu kandi bikorwa n'impande zose z'abarwana, ni ukuvuga ingabo za leta ya Ethiopia, TPLF, Front de Libération du Peuple du Tigre, umutwe wa politiki na gisirikari wari ku butegetsi muri Tigre, ya Eritrea, Gihana Imbibi na Tigre, n'imitwe yitwara gisirikari yo muri leta ya Amhara, imwe muzigize Ethiopia. Michel Bachelet ashimangira ko afite ubwoba ko ibi byaha bizakomeza ntacyo bikanga niba hatabayeho byihutirwa anketi zigenga kandi zibaye mu mucyo no kubiryoza ababikora. Ati abahohoterwa n'abarokoka ntibagomba kwamburwa uburenganzira bwabo bwo kumenya ukuri no guhabwa ubutabera.
Barakoze bagenzi bacu kuri makuru yose agezwe hirya nino ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza yose ndabibutse ko mushobora kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ijwi rya Amerika mandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri Facebook, YouTube na Instagram adresse ni vewa radio yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze ndanabifuriza umugoroba mwiza nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Abashinga amateka mu muryango w'ibihugu bigize akarere k'ubuseruko EAC batanguye uno munsi igikorwa cyo kugendera abanyagihugu mu bihugu baturukamwo. Ni igikorwa kiriko kirarangurirwa mu bihugu byose bigize uwo muryango. Abashinga amateka baturuka mu gihugu cy'u Burundi bahereye mu gisagara ca Bujumbura. Iri sekeza none rigamije ikiga Pierre Claver Niyonkuru.
Isekeza ry'iminsindwi ryatangujwe n'abashingamateka b'umuryango w'Afrika y'ubuseruko n'iryo gusigurira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango ico maze kurangura no kubabaza ko hari akarusho kaboneka barahakura nk'uko bishikirizwa n'ubuserukira abashingamateka b'u Burundi. Jean Marie Muhigwa yavugiye Bujumbura ko bazoshimikira ku nkingi zine.
Ya mbere ni nkingi yerekeye umugambi wo gutoza amakore n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe twita mu gifaransa une douanière. Inkingi ya kabiri yerekeye isoko rusange twita marché commun. Inkingi igira gatatu yerekeye ikoreshwa gifaranga rimwe iniyo monetaire. Inkingi igira kane yerekeye ishingwa rya Leta Zunze Ubumwe z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Kazoba karyo kandi ko kurabira hamwe intambamyi zibonekeza zijanye n'ishirwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko cyane cyane ibikomoka ku nkingi zibiri za mbere arizo uyu mugambi wo gutoreza amakuru n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe n'inkegira kabiri yerekeye isoko rusange.
Ubwo butumwa ni nabwo buzotangwa na bagenzi we mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, mu Buganda no muri Sudani y'Epfo ibihugu bigize uwo muryango. Bitegekanijwe ko bazohura n'imigwi itandukanye y'abaserukira inzego za leta, abikorera utwabo, amashyamba yigenga n'abandi bahinga bafise intererano mu buzima bw'igihugu. Bamwe mu bari muri ayo mashyirahamwe yigenga barashema ko ubu ibisata byerekeye uruja n'uruza, urudandazwa rujabuka imbibe canke abifuza gukora no kwiga muri ivyo bihugu baharonkeye akarusho naho inzitizi zitabuze. Icyo bikoze abo basanga hakiragahaze mu byerekeye umwumvikano hagati y'ibihugu bigize uwo muryango. Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Foricon F rigwanya ibiturire na kamwana wa mama mu Burundi kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Nube umuryango uhuza ibihugu ushimbira amahoro n'umutekano y'ibihugu ntihagire uva mu kindi gihugu agiye gutera ikindi gihugu. Byagiraga ibihugu byagirizanya nko mu Burundi byarabaye murazi ko hari igitero cyane mu ntacu bitoki mu kibira mbere natwirwa amashyamwe yigenga tugira icyo tukivuze ko byaboneka ko neza by'ukuri abateye baje bava mu Rwanda kandi atari ko byategerezwa. Uwo muryango by'ukuri afite akamaro ariko kandi niwicarira ibibazo bimwe bimwe, ibibazo byo kutumvikana hagati y'ibihugu, ibibazo byo kutavugana hagati y'ibihugu eka bihagarare kuko turabona ko u Rwanda n'Ubuganda ntibahuza, Urundi mugabo tubona ko n'umunsi by'ukuri ibyo biriko biraza.
Mugenzi we yabaye mu nzego z'urunani ruhuza amashyamba yigenga yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko we wabona ko ari ibihugu bikwega amaguru mu gushyira mu ngiro ingingo z'uwo muryango bigatuma no mu iterambere bisigara inyuma. Umunyamategeko Jamze Bigirimana ubaserukira urunani rwishinze guharanira impinduka muri Afrika Turunora Page atanga akarorero ku bihugu nka Tanzania n'u Burundi n'ubu bitarahambye ibindi mu mugambi wo gukoresha ikarata karangamuntu mu kujabuka imbibe nk'uko ibindi bihugu nk'u Rwanda, Ubuganda na Kenya babishitse ko. gusa arafise icyizere nahabona ko igihugu ciwe kikiri nyuma
aho dufatira nko kuba baheranye amafaranga menshi cyane biboneka ko leta idafise gushaka kwifadikanya gukwiye n'ibindi bihugu bigize uwo muryango uturusho novuga ni nk'iki kino sentare ni sentare abarundi bari ko baramenyera kuza bariyitura mugabe kibazo nyamukuru mbega imanza za Cuniyo sentare zijahetse zigakurikizwa na leta y'u Burundi mu gihe idafise gushaka uwo muryango wari wafashije abarundi mu kugerageza gutora umuti ku bijanye n'amatati yabaye kuva 2015 mugabo naho nyene kubera kudashaka kwa leta byatumye ibyari byakozwe n'umuhuza n'umufasha bidashobora gushika ku kintu gifadika ikindi naco twarabonye ko ari gihe ibidandazwa bimwe bimwe bivuye mu bihugu bibanye byo mu muryango bitashobora kwinjira mu Burundi cyangwa bisohoke bigatuma hariho uturusho abarundi bari kwaronkera bahiza bagahatakariza
umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje ko mu kwezi kw'indwi uyu mwaka uzotangura kugerageza umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe uwo muryango umaze imyaka 22 ushinzwe Burundi n'u Rwanda byawinjiyemo mu mwaka w'ibihumbi 2007 igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarasavye kwinjira inama iheruka y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bemeje ko atagihindutse ico gihugu kizohabwa ikaze mu mwaka uza w'ibihumbi 2022 Pierre Claverny Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claverny Nkuru urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda ku nshuro ya mbere Madame Damange Yvonne Ryamugwiza yagejejwe imbere y'ubutungane uyu aburanishwa ku vyaha bitandatu birimo guteza akajagari mu banyagihugu yasabiwe gupfungwa iminsi 30 y'agategekanyo imbere y'uko urubanza rutangura kuburanishwa mu mizi Damange we arahakana ivyaha vyose aregwa agasaba ahubwo kurekugwa vy'agategekanyo Eric Bagira ubusa ikigali mu Rwanda twa twamurungitse mu cumba chabere mu rubanza
n'urubanza rwabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga bwiyakure mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 mu rukiko hari higanjemo abanyamakuru hirindwa umuvundo w'abandi baturage nk'uko umuvugizi w'inkiko yabivuze Madame Damange yari kuri kasho ya polisi Remera n'abanyamategeko babiri bamwunganira mu gihe abandi bari mu rukiko yagaragaye ku masura akanumvikana mu majwi nk'umuntu ukomeye akimara kumenyeshwa ibyaha bitandatu aregwa n'ubushinjacyaha Damange byose yabihakanye buhere ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ubushinjacyaha buvuga ko gishingiye ku magambo Damange yavugiye ku muyoboro wa YouTube kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere kugeza hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bumurega ko yagiye yavuga ko abanyarwanda barambiwe gufatirwa imyanzuro idahwitse ubundi akabahamagarira ko bagomba guhurira ku biro by'umukuru w'igihugu bigaragambya umushinjacyaha murega ko yavuze ko ubutegetsi bwitwaza icyorezo cya virusi ya corona kimwe nka genocide nk'iturufu yo kubangamira abanyarwanda umushinjacyaha kandi araregi Damange ko mu kwezi kwa kabiri yavuze ko leta y'u Rwanda yirirwa yica abantu akanabarondora n'abimenyetsa bifitiye ku mushinjacyaha uregwa yavuze amagambo ateye ubwoba ndetse anatesha agaciro u Rwanda n'abanyarwanda hatanga urugero aho yavuze ko perezida wa Repubulika yapfuye kera u Rwanda ruyobowe n'umuzimu amurega ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi yanga kuzifungurira akagera aho akubita umwe mu bashinzwe umutekano icupa mu mutwe akamukomeretsa ubushinjacyaha bumurega ko yavuze ko leta itondekanye imibiri mu nzibutso nk'isukari zigurishwa aho avuga ko corona yagizwe iturufu nk'irya genocide ku mushinjacyaha ni imibiri yashyizwe mu nzibutso mu rwego rwo kumenyekanisha genocide ngo itazongera kuba si ubucuruzi kucyo kuvuga ko perezida yapfuye kera abanyarwanda bayobowe n'umuzimu ibyo buvuga ko ari ugutesha agaciro ndetse biteye isoni ibyo n'ibindi ubushinjacyaha buvuga ko atagombye kwitwaza ko ari ubwisanzure bwe bwo gutanga ibitekerezo kuko bitagomba kubangamira ituze rusange rya rubanda n'imyifatire mboneza bupfura ubushinjacyaha bugasoza buvuga ko ibyo yavuze bigize impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha buvuga ko ari kuwashobora gutoroka ubutabera kuko yahamagariraga abantu guhunga babwira ko bayobowe n'abagombe amabandi bicariye umuriro bashobora guhita bahunga bara mutse babimenye buravuga ko mu murega ibyaha by'ubugome kandi byahungabanya umutekano bityo ko kumufunga by'agateganya ari no kumurindira umutekano no gutuma adakomeza gukora ibyaha Idamange yireguye ibyaha byose abihakana yavuze ko atigeze ateza imvururu muri rubanda kuko yahagurukijwe n'agahinda yatewe n'ibyemezo byo kugumisha abaturage mu rugo kubera icyorezo COVID-19 n'ibindi avuga ko yabonaga bibangamiye rubanda asobanura ko hari benshi bari bashonje kandi ko hari abo yagiye azimanira ariko atari buzimanira igihugu cyose avuga ko ibyo yavuze yaragamije ko byakemuka ariko ko bitewe n'uko byarebaga inzego nyinshi yahisemo kubinyuza ku muyoboro wa YouTube gucyacyo gutesha gaciro ibimenyetso byerekeje genocide Damange yavuze ko nk'umuntu warokotse warokotse genocide atashobora kwitesha agaciro yemeje ko ibyo yavuze byasobanuye ukundi mu gihe we ngo yasabaga ko babo bazize genocide bashyingurwa mu cyubahiro yarahiye aratsemba ku cyo gukomeretsa umwe mu bashinzwe umutekano igihe bari bagiye kumuta muri yombi yavuze ko abonye abantu bagera mu munani bamugabye igitero nta byangombwa bigaragara mu kazi kabo mu gihe mu biganiro atanze yashyiragaho imyirondore ngo iyo bamushaka ntibari mu mubure yabwiye urukiko ko binjiwe buriye igipangu bityo ko bishoboka ko uwo wakomeretse yakomerekeye muri ako kavuyo kuri we ngo bari baje mu mugambi mubisha Urebwa yavuze ko inzego z'umutekano zatangiye kumusaka kuva saa munani z'igica munsi yambaye amapingu zigeza saa munani z'ijoro zimutwaye ahantu atazi asabye kubanza kubwira uwo mu muryango aho bamutwaye umwe mu bari bamutwaye ngo aramubwiye ati gi imbere aduye yatakambiye urukiko ko yakorewe itotezwa kuva yatabwa muri yombi aho ngo yamaze iminsi myinshi ari ku mapingu kugeza n'igihe yagiye mu mihango ariko abamufunze bakabyima amatwi avuga ko yafunzwe aratotezwa uboshye ari ingegera Urego yasabye urukiko kurekurwa gasanga abana bakabona nuko abitaho avuga ko no mu kumufata yatangiye aregwa gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buhimbi bigarasha nyamara ngo basanga bari ibeshye abanyamategeko Felicien Ngashema na mugenzi we Brice Biko twabamwunganira bavuga ko haba kwifatwa rye n'isakwa rye bitubahirije amategeko baravuga ko basanga yaragabweho igitero n'abantu bambaye civile atabazi kubw'ibyo n'ibindi bavuga ko bitubahirije amategeko bagasaba urukiko kubishingiraho rukamurekura by'agateganyo agakurikiranwa yidegembya ikindi ngo nta byagezweho bihagije mu iperereza ry'ibanze byashingirwaho hemezwa impamvu zikomeye idamange yasoje avuga ko umutimanama w'umushinjacyaha uzamukomanguka mubwira ko ari ukumurega icyo yise ibinyoma asaba urukiko gukoresha ubushishozi bwarwo rukamurekura akomeza kuvuga ko ibyo yavuze byose byari mu burenganzira yemererwa n'amategeko nk'umunyarwandakazi ko kuvuga ko kumufunga byamurindira umutekano bitumvikana mu gihugu gitekanye urukiko ruzafata icyemezo ku miburanire y'impande zombi ku itariki 9 z'uku kwezi aha bagira ubusajwe rya Amerika ikigali
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho mu karere ka Afrika y'ubuseruko indongozi z'ikambi ya Nduta iri muri Tanzania ziriwe zirarandagura ibitegwa vyatewe na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri iyo kambi ni mu gihe hacikira ngo camezi 5 kuva babujijwe kurima ifata iyo ngingo leta ya Tanzania yasiguye ko ari mu ntumbero yo kurwanya abagizi ba nabi bahungabanya umutekano muri iyo kambi hama bakaza kunyegeza mu mirima y'impunzi z'abarundi abegwa niyo ngingo basanga bigiye kubagora kubaho nkuko yabisigura kuri micro yumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika James Jovin Induta
turavye ingaruka yabyo ubukwe twatwikora ku kigoro muri ndibuzo twama twikora ku kigoro abona buno bufuma n'ubushadye ukuntu baduhaye kuno bungana bikome bitatu n'ibyo bikome bitatu byakuzye cyakumaze ukwezi kunganiki rero bamaze kugenda uko twe twarabibabye ni ibihano nyene byateganyijwe ku munzi cya kabiri egipse turavyumva yuko abateye ari nabi byajemo ibintu byinshi byo kwanka kugirane gusa twebwe benshi twarabyumviye kuko ngaha burya mba habaye ubwami ahanda haje vuba nahora nyene ndahantu nisanzuye mugabo kuri ivyo byose nta kintu na kimwe tukifasha nituge inyuma y'inkamwe ngo tugende gukorera ako gafaranga abandi kubera duhava tumererwa nabi si cya gitenda tugenda gusenya dusange batadufata inyuma y'inkambi rero twiko turisoza twitahira musanzwe twa turisoza tutaha mugani benshi no gutatagira iyo tuba tutaha tukitagira iyo tugenda mama ni yihe turaba byose ni miruha uko tuzofisha abana bangahe ngaha tutogenda kubarimira hariya tukwenja turimira ikibara abantu niyo tubarondera ibyo kurya abana bacu ego twarababyaye mugabo bazodupfira nabi kubera mpamvu ni yihe ntanjya tugihari ubu nabuze mu gihari ubu udufashe mwengane kongo twaracitse amaboko ngo niturime tenye dusaba ati nimba ari kutunguruza nimba ari kutubwira ati tahi wanyu nitukibashaka buzima burase kweri bumwe bumwe kwengera nitahire ko nararebye byose nta gusenya nta kugirana inyuma y'inkambi harababa ende kutumutwe yiyenyene hama nta na hamwe tuzoshikira mugabo turashimye mawe byo badufashije byose batugeze umenga baduhaze
kindi kibazo nacyo ngaha urabona ingezo ngaha yindimwe barigeze kuduhana gaceri icyabaraga kata ni ingimwe kandi ibyo byovyo biraba abantu bose nibirabajewe atari igwa rupfu rw'umwana wanje nabonye ari je ruraba gusa umuntu amaze kukubuza ati ntusubire kuri maka numva bakwirukanye urabona nk'utwo tuntu natenga aha nta gitunguru nza kugura mu isoko aha nkuha ndahi babi nyamba rutuboga ntege nkakaranga naba ni kimenya minyara binjye baragabanije amavuta baragabanije hamwe bagera kugwego kuko umuntu asigaraje n'ibintu bitagira amapfuta none nk'ubwo bugari baduhereza kubukura kuwambere kuzobugeza mpaka buheze nta tuvuta twatuvuta twaheze wanyunganira niwona kubwiye yahize ukaguma ubugiko nyene izo zose ni ingaruka mbi jeho nagize ngaha muri inkambi yatabona yuko badashoboye ngaha kudutunga naho biruko nyene twopfuma twigira bakapfuma barabantu batwungururiza umbe wosanga hasumba ngaha kubera ngaha umenga kabisa ntibakidukeneye batugomba nyene bagomba kutworohereza bo twabatwunguruza tukava ngaha bakaraba handi hantu badushira ko baba bakotse
numva rero turagowe nayo masoko twahora tunaturondera mutana dufaranga dufise turibuje kugura inyatuboga numva rero turafise ingorane kabisa ike tusaba UN naza yuko yo duhagararira nk'impunzi ko turi abana bayo ikadufasha ntibasubire kuza baratulandagurira utwo tuterwa
ubisanzwe UN ikamba ikunda impunzi nyamba yo bayitayeho impunzi irakwiye kugira igikorwa idukore nka twebwe impunzi ikaraba umubare dufise ngaha kamba batadushaka nk'uko baze barandagura ibintu iyo nyine UN ikagira icyo ikoze bakadukura ngaha bakaraba ukuntu basi buturusa nk'ahandi hantu twoje tukaronka umutekano nk'ibigegezo biri ngaha n'ibyinshi
si bicumbu bateye numva ngo ni kurandura samateke bateye ni kurandurwa batwemeye gutera nyabitoki none ivyo bitoki bizudufasha iki mu gihe kiwe cy'ubu ko twatera ibinyaruka kugira ngo bizudufashe muri amezi ari imbere yandibuze
batumye tubaho nabi kuba twahora twiterera utuntu tugashanza ubwo bugari none rero turafise ingorane kubera amateke batubujije kuyatera n'utucumwa buje kuriko tubitera kuvuga rero burya turafise ingorane
ziza kukuntu ngaha tubayeho vraiment n'ibintu bibi cyane kandi nta mahoro dufise ngaha nta mutekano dufise ngaha urabona nk'uko bariko bavuga nko kubomo nko kurandagura ibintu by'ibiterwa si ibintu byiza cyane kuko ibintu by'ibiterwa byadufasha nka twebwe urabona twibera hano mu biti nta kintu dufise tuba umugabo usanga turagerageza tukiranje tugatera n'utunengarenga kugira turonke utuntu dushyira ku isombe sasa ugasanga nk'abantu batera agatoke ngaha mu ikambi ni ibintu bidufasha cyane natwe kuko urushaho kugenda mu isoko kamba watsitaye n'amajana atanu ugasanga warose akuteka no ku munsi umwe none gashaka bamaze kurandagura ibyo byose bakarandagura ibitoke bakarandagura kira kintu ngaho ibintu by'imboga muri yaro nk'imboga ashyira kudushaza ibyo byose bikamara kubura ngo ngaho twaca tuhaba gute
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turahana gahindukira ariko imbere yaho tugaruke aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yaraye yeretse President Joe Biden uko demokarasi ihagaze mu bindi bihugu ibindi na Team Ishimwe umenyeshamakuru mushasha w'ijwi rya Amerika
Ministri Anthony Blinken yavuze ko ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden budateganya gukoresha ingufu za gisirikare mu guteza imbere demokarasi y'ibindi bihugu. Bwana Blinken yabivuze kuri uyu wa gatatu ubwo yamurikaga politiki mpuzamahanga ya Perezida Joe Biden.
We will incentivize democratic behavior, but we will not promote democracy through costly military interventions or by attempting to overthrow authoritarian regimes.
Tuzashishikariza ibindi bihugu umuco wa demokarasi ariko ntabwo tuzakoresha ingufu za gisirikare cyangwa imbaraga z'umurengera. Twagerageje gukoresha ubu buryo mu myaka yashize ariko ntabwo byigeze bitanga umusaruro twifuzaga. Ministri Blinken yashimangiye ko Leta ya Biden izatangira kwerekana urugero rwiza rwa demokarasi idakoresheje ingufu. Yakomeje gushimangira ko bazashishikariza ibindi bihugu gukora politiki hamwe hatarinze gukoreshwa imbaraga za gisirikare cyangwa igitugu. Yumvikanishije ko gukoresha ingufu za gisirikare mu guhirika za guverinoma byahaye isura mbi Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ruhando mpuzamahanga binatakariza icyizere abaturage ba Amerika. Anthony Blinken ntiyariye iminwa ku gihugu cy'Ubushinwa aho yagishinje kuba ari nyirabayazana w'ibibazo muri politiki mpuzamahanga. Ahasanga ibi bikwiye guhinduka ariko bigaca mu nzira ya diplomasi n'ubufatanye n'ibindi bihugu.
That requires working with allies and partners, not denigrating them, because our combined weight is...
Ibi birasaba gukorana n'ibindi bihugu hatabayeho kubisuzugura kubera ko gushyira ingufu hamwe bishobora kugora cyane Ubushinwa kubifata nk'ibyoroshye. Bisaba rero gukoresha diplomasi hamwe n'imiryango mpuzamahanga kuko aho twacogoye niho Ubushinwa bwahise bufatira. hamwe n'abandi bari mu buyobozi busha bwa President Biden wari Vice President ku butegetsi bwa Obama. Bwana Blinken yamaganiye kure ibitekerezo by'abamwe bavuga ko ubutegetsi bwa Biden nta wutaniye n'ubwa Obama, avuga ko ibyo ari ibihe byashize, ubu ubutegetsi bwa Biden burebera ibintu mu ndorerwamo nshya.
Akwino nga duce dusozera makuru twa tuafitiye muri kano kanya, dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro ari kumwe na Joe Diane Ninahazwe. Amajwi y'ibiganiro vya bihagarikiwe na Edi Rwema yashizwe hamwe na Facile Gebehu. Twemye ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye, twipfuriza kubandanya mururanirwa mu vyo muri mu vyose naho ubutaha.